VOA. Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu voa.com mu Rwanda turi kuri FM 104.3 mu Burundi FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Hagati ya saa 5 na minuit Frère directeur Nimirimana Philbert acha arasezera bo bari kumwe agiye ashitse ku muryango bacha baramurasa.
Uyu ni musitanteri w'intara ya Bururi mu Burundi Nkurunziza Christian kwiyicwa ry'umuyobozi w'ishuri ryisumbuye Lycée Rutovu ni mukanya gato cyane mu makuru. Abantu babiri baraye bishwe mu ntara ya Bururi mu Burundi. Umwe ni Nemereje Imana Philbert, umuyobozi wa Lycée Rutovu muri commune Rutovu, undi ni uwo muri commune Mugamba, aho abandi bantu babiri bakomeretse mu kurasana hagati y'abashinzwe umutekano n'abasuma. Maze kuvugana na musitanteri wa Bururi, Nkurunziza Christian arasobanura uko byagenze.
Ejo ku ishure gisumbuye ryo mu Rutovu hari hategekanijwe ko bagira deliberation y'amashuri ku mashuri iryo shure, hanyuma baragira barakora ivyo ico gikorwa bari bagejeje cha deliberation cy'ukuraba abana ibibazo bakoze nyene babikoze n'ico bo nabo bofasha nkumbure babone bagize umwete kugira ngo bakaba batakwiga amanota. Hanyuma ico gikorwa rero caratevye cashitse mu masaha 3 y'ijoro, hanyuma giheze baca baja gusangira akarahuri abo bari kuri ico gikorwa yari umuyobozi nabo basanzwe basangiye iryo banga ryukurera kuri iryo shuri. Hanyuma hagati ya saa 5 na minuit Frère directeur Nimirimana Philbert acha arasezera abo bari kumwe ati ngiye kuruhuka ko ndafite ibindi bikorwa nzokora ejo kandi byihuta. Hanyuma baramusezera abo basigara ngaho agiye ashitse ku muryango baca baramurasa bamurashe gushika n'ubu inkozi z'ikibitura cyarondera izo arizo ntiturazimenya, ariko ashoboka yuko ashobora kuba yazize icyo gikorwa bari biriwe barakora, ariko cyari bwasohoke ntibari bwamare ntibari bwabyafishe. Ariko mugabe murazi yuko muri ubu buhinga bwa none hashobora kuvamwo nk'umwe ashaka yararungitse SMS akayirungikira nk'umwana yoba yari yagize nk'ingorane cyangwa iki, ariko amakuru adushikira atubwira yuko ata kintu na kimwe abana bari bwamenye, kandi noneho urumva n'umuntu asa n'uwari yakurikiranywe umwanya utari muto. Ahandi naho
mu Mugamba
niko turatohoza mu Mugamba naho hari igihe cy'isaha 11 n'iminota mikeyi hariho umuhungu yitwa Janje yagiye muri ya migu y'abasuma kuvaho habereye ya mouvement sélectionnaire mu mwaka uheze. Uwo muhungu yari yarahevye amashure yari mu mwaka w'icyenda, hanyuma urumva aba aronse akazi yibaje ko aronse akazi gashasha kukugira zari babana. Hanyuma
nawe ubwo n'ukuvuga ko afite inkoho
yararonse udukoho yararonse inkoho ajya mu bandi bajya bagira imigaragambyo wewe wacagumirayo abandi baragarutse uko bari kubisagashi baragaruka mu mirimo yabo abandi barasubira mu mashuri ariko we yagumyemo. Rero abo bantu baza barapfa canke iyo miduga ihora itegegwa amatwi adusumira yoba ari we, hanyuma akaca yinyegeza mu bene gihugu nkumbure agurira utuyoga bazinanye, ariko tuguma turiko turamurondera hirya no hino. Twarasabye muri ya nyabune twarasabye muri za komite mixte de securite yuko bo mucungera mpaka tumufashe. Ejo rero igihe cy'isaha 11 niho zijya komite mixte de securite zabwira abapolisi ati turamubona turamubonye ahantu kandi hamaze umwanya munini ari karanye inzoga ari kumwe n'abandi bantu babiri. Aho rero abajejwe umutekano bakibanyarukirayo bashyitseho arababona kirabitanga carabarasa urusasu yakoreje pistole. Hanyuma abapolisi bacabara musubiza cariruka atesha guje niho mu nyuma twasanga abo bari kumwe harimo umwe yapfuye nundi yakomeretse hanyuma yakomeretse yaciye ajanwa mu bitaro by'Imatana kandi ntafise ubabare bwinshi nkumbure abaganga baciye babyitaho bakamukwikiranira hagufi
ni ukuvuga ubwo ni ukuvuga ko uwo muhungu uwo musore afite akagwi bakorana
uwo musore
uwo nguwo witwa Janvier
mo Janvier ni umusuma karuhariwe aguma ari kariba ariko ubugabo tuguma turi ko turamutesha ahanini ni bamwe bahora bavuga ngo bagwanya amamanda je nkababaza nti niko ndabaza bene igihugu murabona yuko ivyo bagiyemo ari bibakwegera karambaraye kuko ivyamanda sivyo kuja kuva muri butike sivyo kuja kurara ku mugona abantu sivyo gutegera umudugu renganye umisi heze ku itariki ya gatandatu ukwezi guheze twarafashe uwari yagiye muri uwo mugwi nawe nyene bari kumwe yahoze ari umusoda yavuye mu gisirikare muri mu mwaka w'2009 wewe yategerera imiduga ahitwa Mugwingwe impande yo mu vyuye hanyuma twaramufashe haheze iminsi ibiri tushadufata utwana twamufasha tw'utunyeshuri kamwe kiga mu ya gatandatu kandi kiga mu yindwi ubu bari mu minwe y'inyamirababi bariko barabakuramwo ubwo bube ako gakoko kugira abazuhaze basubira mu mirimo bari basanzwemo urumva bagiye kuroga none umwana yiga mu ya gatandatu ku murongo ukamwigisha inkoko kugira zariba namakosa gose
bwana buramatari waburinda bashimiye cyane
nanje ndabashimiye n'ukuri muzoze muradutera kamo kugira tuze turaha umuco iyo mwumvise ikintu
impunzi z'abarundi zirasaba guhagararirwa mu biganiro by'amahoro bihuza abarundi muzi ko biteganijwe ko bizasubukurwa mu cyumweru gitaha aba rero bahunze babibwiye umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yabasuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda
twebwe nk'impunzi ikibazo cy'ibiganiro bavuga biri ko biraba twe tuvuga ko ari nk'umugani kuko ntabyo tumenya ntitumenya ngo iki gihe tubyumva ku maradiyo cyangwa guhingangurukana bumenya twumva gusa ngo hazaba ibiganiro ntabaserukira impunzi gushika ubu twebwe impunzi tumenga twarakumiriwe muri ibyo biganiro kandi twateza kuba tubirimo
je ndabona yuko umenga impunzi zarakumiriwe nta kintu kinini twiteze nko ku biganiro nta n'icyizere tubiha ibyo by'ibiganiro kuko mu Burundi bavuga ati abagombye gutembagaza ubutegetsi ntituganira bakavuga yuko hari impande zimwe badashaka kuganira kandi izo mpande arizo zateye ikibazo mu Burundi ubu nka twebwe nko ku ruhande rw'ugwaruka twa dukwiye kuja kubasaba natwe tukamenya tuti ibiganiro biriko biraba tukamenya tuti harase impunzi zaraserukiwe mu nkambi ya Mahama hari waduserukiye ku ruhande rw'ugwaruka kuko ibyinshi biza biraba ugwaruka byinshi biduhitana bihitana ugwaruka twe twashitse ku icumu nk'impunzi natwe twa dukwiye kuronka ico tuvuga muri ivyo biganiro
misanzwe barakumiriye bamwe bateza kuba nabo bari kumwe n'abandi babo twumva bahamagarwa tuvimba ku maradio tweho nta n'ikintu kimwe tumenya turumva ko badahagije hateza kwiyongeramo abaserukira natwe impunzi abaserukira abakiri bato abo bitango n'abajene ko baragize ingorane cyane muri ibi bintu urumva rero ibiganiro twe ntitubona iyo bitera bijya ntitubona icyo biriko biradufasha mu gihe tubona ko hari habakumiriwe no bateza kubijyamo
mbega iki kintu gishasha mwibaza ugwaruka gojana muri ibyo biganiro mwiki
ugwaruka turabona ko rufite icyo gutwara kuko turavye kuva muri kahise gwamye rukumigwa ntibwigeze ruhabwa ijambo kandi bamye barisaba ntibigeze barironka bagwa mu mporera ahubwo icyo rero nico rero ahubwo bayi bafise bovuga kandi bashaka kugira ikintu boterera kugira ngo nabo igihugu cyabo cyubakwe namba tacu babona ko boshikiriza cyangwa botanga kyogira kamaro kuki none mu bihe nk'ibi bibi barondegwa cyane icyo kirekana ko nabo bafise iki icyo bashobora guterera mu kubaka igihugu cyabo
nimwibaza yuko hariho n'izindi mpunzi naba mu Bubiligi naba muri Tanzania naba mu Uganda hihi bose ni impunzi murabizi neza yuko impunzi zitase
baravuga impande zose za serukiyo mugabo ni impunzi za politiki twe twavuga impunzi problem land zitike zija muri politiki batari basanzwe abanyapolitiki mugabo bahunze manda ya gatatu bari mu makambi y'impunzi babayeho nabi babayeho muri ya tent babayeho batunzwe na ryagarama babona izuba ruko Imana iramukije
abaririmbyi n'abakunzi b'itorero rya muzika ryitwa Peace and Love ni nko kuvuga amahoro n'urukundo bari mu cyunamo umuririmbyi wabo mukuru Niganza Bosco yitabye Imana azize impanuka y'imodoka Felicite Fidelite yishatse araduye inkuru.
Inshuti abagenzi bino bakunze mu Peace and Love bazindukanya gahinda ku wa gatanu urufugo wa Bosco Niganza rwatangiye kumenyekana ngo cagucagu abantu bahanahanye inkuru babaje bakoresheje cyane cyane amatelefone kuri bwa buryo bwa none bwitwa WhatsApp hambavuye amatelefone urufugo wacyo ruguma ruvugwa mu makuru mu biganiro bitandukanye byaciye ku maradiyo yasamiranye hano mu gihugu cy'u Burundi ije ry'umuyirimbyi w'umurundi kazi karumesha makuru yitwa Edwige Mbonimpa twari kuye mu kiganiro cyaciye kuri radio isanganiro Edwige Mbonimpa yari mu
Kumbuka ko nicaye byanse ko ndakinywa ko hari mu gitondo ndiko nditegura nza mbona ka message ngo mu muryango w'abaririmbyi ngo twabuze nakarungikiwe n'umugenzi nawo nyene akunda cyane abarinzi b'abarundi kandi n'uguruye n'amaradiyo ncara bibona ndavuka mana Pascal apfuye akiri muto vrai
Amakuru dukura mu bayegereye umuririmbyi amenyesha ko yahita mu isanganya ry'imodoka mu gihe ko aratahiwe hari igihe saa sitandatu z'ijoro ry'uwa kane rishira uwa gatanu. Ayo makuru avuga ko iryo sanganya ryabereye muri karitsiye ya Kigobe muri ariko bw'igisagara ca Bujumbura iruhande hari inyubakwa y'ubuserukizi bw'Abanyamerika mu Burundi.
Ikimana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya kwizi ara abakobwa benshi beza barangyosha joja bashaka ko dukundana ko dukundana ko ndabakunda ko bankunda.
Iyi ndirimbo iri mu zatumye umugwi Peace and Love washinzwe n'imisore ibiri yagendera umugabo w'amaso Bosco Niganza na Vianney Nzigamasabo umenyekana. Iyi ndirimbo yakunzwe cyane kuva igisohoka mu mwaka wa 2005 mbere gushika n'ubu yashakundwa rimwe na rimwe iravugwa mu manza z'ubugeni. Bosco Niganza asize igihengere mu mugwi Peace and Love uko bivugwa n'uwo bahora baririmbana Vianney Nzigamasabo.
Mu mugwi Peace and Love uretse n'ubuhinga yoba afise ari muri babiri bawutanguje. Ikibanza yari afise urumva ko ari ikibanza gikomeye, yari umwanditsi, yari umuririmbyi. Ndazi ko abantu benshi bababaye. Bosco ntitugiye kumubura gutyo, turamubuze ku mutumba, turamubuze agenda mugabo abantu benshi bazoguma bamwumva. Uretse indirimbo yasohoye kuva mu 2006 n'ubu yari agisohora arasize indirimbo nyinshi, twibaza ko abantu bazoguma bahimbako.
Bosco Niganza batazira Bobo yerekira umara ku baririmbyi bagenzi we. Umuririmbyi azwi ku izina rya Melissa mu Burundi avuga ko Bosco Niganza yari umuhanuzi mwiza.
Yari umuririmbyi kwanza yarazi ama instrument menshi. Yari umuririmbyi yarazi cyacyo kuririmba. Ajewe nsanzwe ndamuzi cyane kuko n'umuntu igihe cyose nasohoye indirimbo we yaza akambwira ati iyi ndirimbo niyo canke iyi ndirimbo ntabwo ari cyane. Aragaterema yakunda kuvuga ngo iyi ndirimbo niyo ndagahwahwata. Rero kuri jewe ndavuga nti ndahombye. Yari umufurere, yari umuryango, yari n'umugenzi.
Abaririmbyi si bo bonyine bakozwe ko n'urupfugo rwa Bosco Niganza batazira Bobo. Umugwi wabo wari ufise ubunywero buwitirirwa buri muri zone ya Rohero kwibabara ryitwa Avindo Université. Ubwo bunywero bwahurumbirwa n'abatari bake bashaka kwinezereza na cyane cyane haje abakunda kumviriza no gutamba umuziki. Ni ukuvuga ko mu minsi y'akaruhuko kuva kwa gatanu gushika kwa mungu, iminsi yose amasaha yo ku mugoroba, Bosco Niganza hamwe na bagenzi we w'umugwi Peace and Love bahora baba baremesha ibiteramo ibyo benshi bakunda kwita karaoke. Abakozi bakora mu ubwo bunywero kubera urwo rupfu twasanze bajumariwe umwihebura ari wose.
Ukwezi guheze yaraduhereza agashahara neza, mvuze ati ntaranyote wakatugurira agacupa.
Bosco yaratubwira yuko mu buzima akazi ari akazi, ukabonye ugakora uko nyene kandi ugakoze neza gashobora guteza imbere. Ibyo yarabitubwiye nta n'iminsi myinshi iheze.
Bosco icyo tumwibukira ko cyane ashitse ntiyamera nk'aba bandi bibitangwa na bosi bakagara, yakubwira ati mwana wa mama dukore turonke ubuzima turabe yuko wewe ubaho naje nkaba n'incyavuto n'incyamugongo nawe urabyumva. Yaramuvyeyi wacu natwe cyatangwa kuvuga ati none umuvyeyi yaradusize none twihotse tujye kuzoba bande tukiyumvira ibintu byinshi ati mbe none nk'igihe akabari katubandanye gakora tugiye kuzoba tuca mu ibarabara
kubakunda kwihangana kandi rukemera byose.
Umugwi Peace and Love ni umwe mu migwi yo mu Burundi uje ubwa mbere mu gucuraranga ibyo bita amalive nk'uko twayibwiwe namwe bayirinda twaganiriye. Abayinzi bavuga yuko Bosco Niganza ari we yari umutwe w'uwo mugwi Peace and Love. mugihe yashengeye abaririmbyi afite amakenga yuko ubwo buhinga umugupisa ndiba borofise mu gushuraranga bugiye gusubira inyuma mwumenya yuko Bosco Niganza batazira Bobo yapfuye afite imyaka 31 akaba yavukiye mu ntara ya Kibitoke imikomine Mabayi ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nurere kazoza,
nurere kazoza.
Nongere ndabaramutse nchuti mwikundi ikiyago cha politique nurere kazoza. Jerome Niyonzima ndi murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha abarundi muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha abarundi sever Hakaba kandi Dieudonné Mbonimpa avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'icyo kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara
amwe atashumbusho yo birimo
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mutubabariye gato y'ibyuma bya dutengushye hanyuma tubaha ikiganiro twibeshye ubundi n'intamenwa twari twateganije niyo yo muri uyu mwanya murekerero twumve ikiganiro intamenwa kandi tubiseguyeho rwose
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Ayo ma politiki siyo uri kura ya mnyinji zamu.
Ego chane.
kuko nasanze wari wamuhanuye nabi mbeko ngo n'umuntu aturuka ukagataha bunyama afuye atajyandikishije byogenda gute
icyo wese ndinga
wewe
aho yari kurasa ndari cyabona ibyo bende wire kuramukoza nibiki
none ngo yero minata haba bara wewe cyane ari kindi kinyegeje nyuma
mbeho ni kubera iki yagiye atambwiye ibyo ni wowe bimwosha nta wundi
ndakubwira ndamebere wewe urakwiye kwikebuka ukamenya ko urya mugore ari mu rugiwe wewe hajya ntacugaba ntarakene yego
uti kika ndawe
nta nakimugaba muri
we ibyo ni byo uri kuramubwira aho ntahagaba sikwa muri umunanje
yo aho ugaba nahi waba honyine minata nawe muha amahoro
awigira umucamanza wowe ni ndiya rugucishije ni ndiya kwitwaye
ya nyitwaye ko nyene wibaza ko muzomuhenda henda nkemera itongo twarayandikishije uragenda witware
umusenzi yankubudije
na
aho wabonye ko yateye imbere ugira utagure gutuneza
maramara hi jewa yigeze ubona sega
Joke, igenzi rangirubenye gutega wapi? Wanditse.
Reka sha reka nubugese.
Eh.
Kija cha kabicho.
Eh.
Ndase vide nokuri.
Narakime wanditse ningene byari byoroshye.
Api muhu.
Reka nako sha. Ishi.
Bya njye guhindura ama verbe simbona niyo bitumutwe. Ntakija hari just.
Eh.
Kwasha twandika gute.
Yo. Iga verb wajushira muri present perfect tense.
Ne wachugira gute.
Eh. Wagira they have just gone to the market. Wagito?
Yo, oya wang.
Eh,
jeni giye. They just had gone.
Yo ho, acha koshesh. None. Ija ugzira have. Nae wachivishira hegash.
Eh? Nanchanga ni jewa.
Acha koshanga ni jefe.
Ichoneshu na hindi kona andi kichongi. None chamsu. Eh? Ahanye ne. Nato mana zero eti.
Yo, wawagu isi iti. Kwa matamu wa English? Yo! Hari mwana fote autografi ho nyene. Em ni yiri kwararaba. Kama bari kwasha ujya we na wote.
Ya 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 ya.
Eh?
Ijo na hari ntwe yashimi.
Eh.
Ama ntwe gasa zako twica grema.
Eh, kandi rero habwo na kwikintu kim. Eh, umenye ko no muzi dofise entraînement eh. Après midi, cet après midi. Dofise entraînement.
Nenda kwiga jari.
Eh bana. Ijya mache uranye nibe bikwere.
Nyatari ka.
Mugabo ntacho turabwira prof wa EPS. Ntadufatire cyane.
Kandi wangu.
Ego.
Ijo dukina vjoso.
Eh?
Siheza.
Siheza.
Ikipe yaji. Jukuja makondisi.
Eh. Kwe.
Wenu wana kwa tabara mprasa dufisi.
Yo.
Yombie mungu kuhija machi. Hogia nunga siyo. Yogenda gutu.
Kandi nani ni problem.
Yei.
Natiko naribiga vji umvi.
Ashi. Ifotu londira wasubirizi. Ibara itara agwa.
None gasha. Oisha mogu wala ni oki.
Inde.
Kwara.
Kwara.
Kwara uzi. Eh. Kumenga nuvyuma.
Kwara.
Kwara.
Akina muri equipe ndimo jewe joka.
Sumune nka banda hadakina.
Eh,
kandi resha uyo shora ntufite nat.
Ashoboye kijanjabye.
Kwara ninjabye. Ba witonda sha. Kwara.
Ninjabye rero. Ushaka ushukende uyimubwiye ndabivutse. Ninjabye.
None nkubu muhora ikive. Umuntu mbona yimereye neza kujya.
Eh, ko kweri. Duke hari umuntu hazuye ajava.
Kweri.
Ataki unakimwe ciwe tuzi. Oya. Nibishobo
kandi rembwe na Gidio mwaramushizemo nabujya muhungu
ntanja vyinkeneye muri equipe jewe nkinama ubyumva utavyumva biragusha
kwari kumenza uko joke
Bega ipsa ya sabuni yose nagura
hey.
Yireye kuri zo mpuzo izo hey. Nyene mbona
mve mama nawe bash none ushaka ndazipfupye
Hebu, ya naura hebu karenzi. Narenzi kwa yoza kumesuza bino bishambara zanje jana kukora. None ndabirura imatsi.
Ha, ahubwo guri iyindi nyabuna.
Iyindi yikiga ibi.
Erega si ndamesura uniforme nazo.
Izo uniforme nazo zama mu mazi.
Uramenye ubu nambara uniforme zerama. Bibaza ko ari nka kera muri primaire. Nambara ikaki zitabonekesha ubucafu.
Emwe mesura amaboko ni gwawe.
Yeah.
Kandi manyi n'umukobwa burya n'uwogira isuku.
Ya, sivyo nyene. Arabanyeshure twigana abanyica vraiment. Nukuri.
Kubera iki?
Oya mama nukuri.
Hey.
Uyoberwa ko bari muri secondaire canke bakiri muri primaire byose ukabibura.
Mbega nyene kwishura ni gute?
Ha.
Urabatari kwigira neza kumubiri gusa mu mutwa atakiriyo.
Yo, jewe ka mama urabaza wa twigana wumve ndabisatura
hahosha
he ponyene ejo baratweretse amanota mu travaux journal
ivyo navyo nibiki
namanota twakoreye mu interrogation yose ukuye mama exam ntavyo wumva
aho tusanga
yo Narabi kubise ga mama.
Hey.
Hose narujuje. Kiretse muri science et technologie gusa. Mm. Naho nyene kwera mate ya nina niri.
Urabwira Jidia gusigurire.
Yeah. Nato kwirwa ari koroga. Amanota dashikana 10 ndondera nzoyabora wumva muri exam. Ya mama nawe.
Mm.
Aho narameye byaraheza nuko.
Ni wumva?
Hey.
Aho mwana bitanteturu.
Aho sagora ufise ubwoba bibaza ngo sinzonye.
No man. None no uraga mwana.
Nzomenya rero nureme.
Didio nawe.
How?
Bega nyina rihe kwa da.
Bya gidiyo ntavyo no menya. Mugabo nawe nyene frame azomenya. Ubu niyo yoca yobegwa atana rimwe byari bwa bega mama.
Ndazi gasha. Erege ibintu birahinduka mwana.
Mama, nta jewe canke gidiyo tuzokumara amaza kwishura. Aho rero rema.
Kundemesheje ndaremye.
Yego.
Reka ndakurabira amahera uguri yindi sabuni. Nanje mese bino bishweka.
Sawa.
Na ibindi navyo ndizeye ko mutazontetereza.
Yego.
Madame wepesi na vyorosha abasha.
Gute.
Ashaka ko tuturika. Oya. Oya vroma turuke gatoyi.
Akaye ko mvuye ko warushe. Gicuma nyabuna.
Oya. Je umutima ugomba umve umuntu kuri kwimana. Yo.
Ni wamenya ntana kimwe subira kumva.
Eh?
Eh? Eh? Ugomba wicare. Arakwica nokuri. Nyaruka.
Mwe basha. Ije muri mwana ibiki. Fiacre. Nyaruka ni bagusige.
Oya nuko. Oya nuko turoje prof. Turoje twa basi. Eko.
Muruhuki.
Eko prof.
Eh? Turuka tacha turakora.
Nibyo nina ko ndamubwira prof.
Nazi sindaruha. Hamana mu muri misoshuga ntamwe bwe ngo murarushi.
Oya.
Akinyaruka. Fiacre musigara inyuma.
Eh?
Dusigaje turuzi tatu gusa. Fit.
Zafu zote prof. Oya. Yo! Trawera nukuri.
Niho dukomera.
Jamara nwenze, ega muri wakwera mutanima.
Sibyo nyene.
Na wateka rimba ko duwa morale ngaga ntunze. Ko numuza re bya bishe gubyanye.
Bijanye nite duha morale pro.
Ego pro, chandagije kiye.
Oya nukuri. Oya. Okay. Ndabona ko mwahoreye reka turuhe.
Urakoze.
Metna. O marche. Ça va?
Ego, ça va.
Ah, byo pfuma.
Twagi?
Ego.
In. 2 3 et
4 1 2
3 et 4
Nako mpumbye bash. Urabona entraînement yino musigene yari iryoshye.
Ijya ni ya mbere vraiment. Aha rero twako ama dukora nkuri ku munsi. Kose ka turabagangi ba gute.
Ah go vraiment. Ash.
Eh mwaruhutse?
Okay.
Okay. Maintenant, vous formez un cercle. Gira umuzingi munini wagutse.
Umuzingi munini nani?
Ego.
Akura hiyo. Fiacre we.
Sa?
Fiacre. We mera nkusubira inyuma gatoyi.
Uku.
Okay. Exercice tugira dukore. Ndakomeye cyane. Murabona ngako tungana twese muri uyu muzingi?
Ego.
One in equipe. Muri equipe rero umwe wose aragira icyo aterereye. Murumva icyo nshaka kuvuga?
Ego.
Okay. Tera mupira ndakwereke. Teddy setantu. Nawe cha urabu uhereza.
Kunye nyene mara.
Tubategaza kubaje collectif.
Ah no mumwe.
Kira dira kwibunganya umupira nkuko bamwe nabonye babigira. Mwabyumise? Mwabyumise neza?
Yego.
Mutegereza guhana hano umupira. Badanya muhekanya rero.
Tera ngaha. Aha nyene. Wesha.
Muhe muhe.
Aha nyene.
Ai! Mwesha dake. Afuye ba. Herabi ngena kumbaga yeba.
Yo.
Joke.
Yo.
We joke.
Yo.
Joke. Urafunise. Turabe. Oya nacubaye. Turabe. Kari wa twari dufise ga yemwe.
Wowe ba.
Wacira tuzoyikira gute.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti turabashimiye tugeze ku musozo w'aya makuru maze rero mugire umugoroba mwiza mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika